Ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Chuti bagenzi b'ikiganiro yaga ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu makuru yacu yarangiye indwi irangiye mukaba mwashyikirizwa na jewe Munezero Yvette. Amakuru yacu tuyahere ku rugendo rw'icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi hasere mu karere k'ibiyaga bigari umushinga na FFA atiza yagize mu ikambi ya Rusenda na site ya Murongwe magenekerezo ya 2023 na 2024 y'ukwezi kwa Kigarama. Numbero y'ugo rugendo iri mu nkuru twateguriwe na Marishal Nini na hazwe.
Ugo rugendo rwo munyacyubahiro hagarariye ishami rya ni mu karere k'ibiyaga binini byitaye impunzi ku isi hase yarugeze ku magenekezo ya 2023 na 2024 Kigarama no mwaka muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongo no mu ikambi ya Rusenda. Mu kiyago twagiranye arangije urugendo rwe mu ikambi ya Rusenda umushinga na FFA Olivier Tizard yatuyagiye intumbero y'ugo rugendo.
C'est une visite de routine.
Agira ati mu rugendo rwo kuzunguruka umufasha kumenya ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu ikambi ya Rusenda. Kuva umwaka uheze bampaye amabanga muri RDC n'urugendo rwa mbere ngize mu ikambi kugira ngo nganire n'impunzi numve ingorane zabo mushobore no kurondera umuti w'ingorane zimwe zimwe bafise.
Nyuma yo kuganira n'abaserukira impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda umushinga na FFA Olivier Tizard yabwiye uruganda rwacu iby'ishyirahamwe ryiwe rigiye gukora.
Yayaze neza ikibazo cy'umutekano muke nagishyize ku mutima ikibazo cyo kwiteza imbere na cyonyine cyashikirijwe mu nshuro ya make perezida yasabye haseri gukosora ibitagenda neza mu bisata by'ubuvuzi indero uburaro n'abakenyezi bashikirije ko bafise ikibazo cyo kwicegwa cy'itangwa ry'imfashanyo bagenewe ibyo byose haseri yiyemeje kubikosora.
Tumubajije icyo yibaza ku ikambi ya Rusenda nyuma y'ifatwa ry'ingingo zo kurangiza ubuhunzi mu gufasha bimwe biboneka zina mu nzu yose mu bisata by'indero kuronswa ubuzi kuvugwa no kwimurirwa mu bindi bihugu no guhungurwa kuba bishaka. Umushinga nayo Olivier Fafa Atizade yashimangiye ivyafunitswe mu nama mpuzamakungu y'i Geneve mu Buswisse yiga ku kibazo cy'impunzi yo ku magenekezo ya 16 18 n'umwaka yafunditse izo ngingo.
Ibyo ni byo natwe twama dushikiriza imbere nk'ibyokogwa mu mubonano twabwiranye n'impunzi mwumvise ko nashigikiye ko ibikorwa byo kwiteza imbere byoteza umere impunzi no gutsimbataza umubano mwiza hagati y'impunzi n'ikibano cyazakiriye kugira ngo impunzi zishobore kwinjizwa mu bisata bya leta haba icy'ubuvuzi n'indero. Twebwe tugiye kubikurikirana mu mezi ari imbere kandi twizeye ko akarusho kazoboneka ku mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda.
Tumenyeshe ko impunzi z'abarundi zababa 45 nizo zibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intara Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Maria Karoline Nini nahazwe mu ikambi ya Rusenda kubw'uruganda yaga.
Urakoze Marie Charles Nini nahazwe kuri iyo nkuru waduteguriye. Tukira aho nyine mu ikambi ya Rusenda tubabwire ibyerekeye umutekano. Abantu batatu baranyurujwe harimo umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi hasere Ibaraka n'abanyezamu babiri. Abo bantu bakaba banyurujwe n'abantu bataramenyekana mu ijoro ry'uwa 2026 Kigarama igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Hambavu y'ivyo umukuru w'ikambi ya Rusenda Emmanuel Ntirameba akaba abandanya kuronka ubutumwa bw'iterabwoba bumenyesha ko nawe umwanya n'umwanya ashobora kunyuruzwa.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungu ongea akaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni ahobazi ongea yaga nao kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego internews.
Dusimbire mukamanyora aho umugwi hwaniro biharanira amahoro muri aho karere wateye igiti cy'icibutso cy'amahoro hafi y'inyubakwa ya groupement Kamanyora. Icyo gikorwa kikaba cyakozwe mu minsi kumusi wa gatanu igenekerezo rya 27 Kigarama mu ntumbero yo guteza imbere no gutsimbataza umubano mwiza hagati y'imiryango iva mu bwoko butandukanye iba aho mu Kamanyora. Inkuru twateguriwe na Wendo Joy.
Okay, twishimiye kuba hano iwacu mu Kamanyura ku munsi mukuru wo gutera igiti cy'amahoro ahujije amoko yose ahuriye hano mu Kamanyura. Twebwe turi abanyamurenge, turi kumwe n'abashi, turi kumwe n'abarundi, turi kumwe n'ababembe, turi kumwe n'abanyintu, turi kumwe n'abarega, turi kumwe n'abandi baturuka hirya mu bihugu bitanu mu turere dutandukanye. Hariho n'abashyirani baturuka hakurya mu Rwanda batuye aha hantu n'abandi baturuka mu yandi marejo yacu. Twishimiye kugira ubumwe bwo gutera igiti n'umunsi mukuru wo gushakisha amahoro n'uhani wacu mu Kamanyura, bitewe no kugira ngo turwanye ubwibyi, turwanye amacakubiri, turwanye ububandi bwo mu karere. Dushaka kugira ubumwe bwacu bwa Kamanyura ngo duteze imbere Kongo yacu hano mu Kamanyura. Murakoze.
Turangize amakuru yacu n'igice cya kabiri cy'intasho no kwifuriza inshuti n'abagenzi umwaka mushasha w'ibihumbi 2020.
Kama nanje nkaba nitwa Irakoze Jidienne, nkaba ntuye muri Rusenda, nkaba mba muri village ya gatanu block ya mbere parcela nefu. Nkaba nifuje gutasha icuti n'abagenzi ndetse na famiye yose. Uwa mbere nayije yitwa Nao Magaze Desire, umufasha wanje. Abandi ntashije n'abana banje papa mama ndetse nabo muri famiye Sandrine Chance Pascal, abo bose ndabatashije baba muri village ya gatanu. Kandi ndabifurije umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri kuko tuwugiyemo, dushimiye Imana ko yatugejeje. Hama nkaba ndabifurije aka karirimbo ni nziza, iyo Mana irakomeye kuko reka tuyishime ko yabikoze.
Jewe ni kizazera ni jewe kabibi ndabatahije ntahije data shadarake banshaho ku mutumba wa Musebeyi gacimbiri Rusagara, nkaba ntahije Zayina wo ku mutumba wa Bwayi gacimbiri Kanazi, nkaba ntahije ba kandida ari muri Sosomu na mwene wabo uruhande barimo umugabo wo gusakora muri Sosomu. Ndabatahije ndabifuriza umwaka mushasha, nkaba ntahije nasaba abategetsi ndabifuriza umwaka mushasha n'abana basigwa n'umuhisi midangure eka n'abamuyomba hakiza ari mu Kibitoki se wa Jagisoni, nkaba ndamwifuriza umwaka mushasha na mama wacu Angera, nkaba ndamwifuriza umwaka mushasha na musaza wanjye yitwa Kingwindi akaba ari umushoferi atwara imodoka, ndamwifuriza umwaka mushasha. Eka bene wacu bose ndabifuriza umwaka mushasha. Nanje nkaba ari jewe kabibi nkaba ngeze mu buzukuru batanu na niyo nkuru jamara abifuriza umwaka mushasha umwana wanje. Umwaka mushasha tusangire twese, mukaba mukomeye nanje nuko nanje mwondamutsa.
Jendo Senga Edina wanagomba gutasha ndayifuriza umwaka mushasha. Ama ndi mu gihugu cya Congo, aho nahije mama wanje ari mu Burundi kwa se Omara Constance, amushikanje yitwa Nzagimana Emerine Theodore. Nahije na we turi kumwe ngaho muri Congo, umwana wanje Edigite na Gayeri ari mu Gatunguru, reka ndetse n'abandi bose banze kuryo zina rya Jendo Senga Edina. Ayifuriza umwaka mushasha.
Reka mwemure giti mu gisho yankoni yakubise mukeba arayirenza urugo mu maguru mashya, atari ibyo naho kazomudererana wakabaye cwende niko
nje ni tuwimana rahabu abandi mu rusenda muri biraje ya gatatu abancaka kwifuriza kwanje umwaka mushasha abanjuki nabagenzi banje uwa mbere na mbere mbanje gutasha manje kutasha umusheri wanje yita ino sasa bimana uwa kabiri nkatasha abana banje ndabifuriza umwaka mushasha ongera nkifuriza umwaka mushasha mama Gisirene n'abana biwe ongera nkifuriza umwaka mushasha ogi ngera nkifuriza umwaka mushasha mama Siya n'ababanyi bose tubana muri biraje ya gatatu ndabifurije umwaka mushasha nkaba nitwa Uwimana Rahabu Ni kuri izo ntasho turangirije ko amakuru yacu yo muri indwi mukaba mwayateguriwe na Asan Shabani afatikanije na Marshal Ninazwe ahagarikiwe na Emmanuel Irampeba nanje nayabashikirije umunezero Yvette Ganiro yagatukaba kiyifurije umwaka mushasha w'2020 naho utaha.